Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye mwiriwe camwara mutsenju tubakunzi b'ikiganiro yaga bivanye na umwerereye mu mane zine zisi mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu West Atwa kaburongo ngeya kaburongo info jeho ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Pori duhere ibaraka abagabo ijana batanu bitwaje ibigwanisho barishikanye mu minwe y'igisirikare cya Congo FARDC gikorera mu karere ka Rurimba kuyu wa gatandatu igenekerezo ya 20 gitugutu abagabo bakaba barabayobokeye burongoye kirobere William wa muri akutumba kubwa makuru ava mu begere yaho avuga ko bari bitwaje ibigwanisho bikira umuriro 2026 inkuru ya Andre Foko dushirwa mu kirundi na Pascal Ndayishimiye
amakuru dukora ngaho yemeza ko abo bagwanyi baje bazanye inkoho 2022 z'ubwoko AK-47 n'indwi hamwe na maroketi abiri abo bagwanyi bakaba bafise imyaka iri hagati ya 18 na 30 benshi muri bo bavuga ko bapfuye mu mashyamba baza kwifadikanya n'abajeje umutekano w'igihugu mu ntumbero yo kwirinda ingorane na cyane cyane kurondera amahoro mu karere ku rundi ruhande abo bitwaje ibigwanisho bakaba barindiriye kujya mu nyigisho aho bamwe bazoshyirwa mu buzima busanzwe nk'uko byemezwa n'isoko ryacu mu gisirikare isokora ya kabiri y'ubumanuko uko kwishyikana kukaba kwavuye kwihimiriza rya General David Rugayi inyuma yo kwisubiza mu ndwi ziheze ibigwati byari mu minwe y'abagwanyi ba Mayimayi ya Kutumba hamwe na Marayika komanda ajejwe imigwano muri sokora ya kabiri arashima akanasezeranako ibyo bikorwa bizobandanya akanasaba n'abandi bari mu mashyamba kuza bakiyunga n'igisirikare cy'igihugu FRDC
Rusenda abakirisu b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda bararongejwe na paruwasi y'umuvuga butumwa mweranda y'imboko ingabire y'i Madrid 130 hamwe ni Chevro 140 bene gutanga iyo ngabire bavuga ko ari igikorwa cyo guterera mu kubaka urusenge rw'urusengero rwo mu ikambi ya Rusenda wabomowe n'umuyaga w'igihose mu ntango z'uyu mwaka Idonido na Alexandre Bizimana
izo mbaho zikaba zabonetse hifashishijwe ibiti byatanzwe na paruwasi hama birasaturwa umukuru w'abakirisu b'abakatolika bo mu ikambi ya Rusenda umushinga naye Jean Baptiste Ntimirangiza arashimira mwivuye ku mutima paruwasi yabo yo yitanze mu kubaronsa imbaho zo kumanika iyo sengero
nukuri twebwe nta shimwe na rimwe dufise kiretse gusa yuko umukama wenyine ari wazobashimira
Ngendo Abraham umukuru w'ugwaruka arashima na wene kuri ngabire bahawe na paruwasi
turakengurutse cyane paruwasi yacu
tubibutse ko iyo sengero yari yabomowe n'imvura nyinshi yaguye mu gace ikambi ya Rusenda iherereyemo mu mezi ya Ndamukiza na Rusama Alexander Rizimana kuva mu Rusenda ikiganiro yaga
tukira aho nyeneye mu Rusenda abanyeshuri b'impunzi z'abarundi bo mashuri yisumbuye akukira agace k'indero ka Rusenda baridodomba kubwo kubura ibikoresho by'ishure kuva uyu mwaka w'indero mushasha utangura bakaba bataronkejwe umwambaro w'ishure canke ikaramu mu gihe amashirahamwe asanzwe afasha izo mpunzi aheruka kwisunga gusa amashuri y'intango mu gutangayo ibyo bikoresho by'ishure Idona Graciare nga mwicu rya Yvette Munezero
abenshi muri bo binjira atakaye karamu canke umwambaro w'ishure werekana ko ari abanyeshuri ba hano muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo twabamenyesha ko ishyirahamwe SNL hasere n'abafasha babo bavuze ko bariko bararaba ingene boronkera inyishu icyo kibazo mu maguru masha mu mashure yisumbuye kuko muri matoya yo bafise ubwo burenganzira kubw'ibyo bategereza kurindira kuko azobaho umunsi ikibazo kizoronka inyishu ishimishije Munezero Yvette mu kambi yo mu Rusenda
turangirize yaga yacu aho nyene mu Rusenda abayobozi b'amashuri y'intango n'ayisumbuye yo mu gace k'indero ka Rusenda basaba ko amahera abagira neza basanzwe barihira abana b'impunzi z'abarundi yokongerezwa bagasaba ko ayo mahera yova ku 5,500 by'amakongomani arihigwa buri munyeshuri wo mu mashuri yisumbuye buri kwezi akaja ku 8,000 by'amakongomani ivyo bikaba biri mu rwandiko bandikiye abagira neza mu mera zindwi turangije bagasigura ico gisabo cabo ku buzima bwoye mw'iki gihe aha niho ndangirije iki kiganiro cacu cuno munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kaora kuri mikoro ya Aimable Kavunja Pori Imani Barinde na ubutaha.